Aku pengen bilang lu gak apa-apa. Aku peduli. Tapi kayak
turi kibarara gicenda muri zone cibitoke komine ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura abakenyezi bahaba nabandi bo kumabarabara hegereye bariko baririra umusore yitwa Abdul w'imyaka 22 yahitanywe na grenade kuri uyu wa mbere mu kajoro. Uwo mukenyezi atubwira uko byose byatanguye.
Haje umuntu mu barabara hama yarafite inkota, abapolisi baza kugira ngo bamukureho, abantu benshi baraza gushukamiriza hama twebwe duca twari duhagaze kuri kiyosike duca tujya mu rupanga duca twumva amagrenade aravuze. Hanyuma abapolisi barampamagara bati ngo nutore umuntu umutware kwa muganga, duca mpita nabo muri kazino n'undi mutama wari hano duca tubatwara kwa muganga.
Amagrenade ntimuzaho yavuye?
Oya, tuzi yavuye. Njye nari mu rupanga bisaba amahoro kugira ngo tuze turaryama dusinzira, abana ntibasinzira, n'ababyeyi urabona bose barahekuka. Dusaba namaho.
Abdul yari umwana w'impfuvyi yararezwe n'umuryango w'impunzi z'abakongomani baje mu Burundi mu mwaka w'2023. Muri uwo muryango ubwanwa bwari bwafutse umunwa.
Birababaje kubona yuko muri imisi abantu barafa. Ibyo dusaba gusa, tusaba amahoro. Twebwe ndi turi bamwe ba politike bafa ibyo n'ibijya, ariko tusaba yuko buduha amahoro. Ni ibintu bitangaje gose. Turasabye ubutungane cyane cyane n'ubukorera bukore kwa abantu bose bari ko arica abandi babasanga mu mazu bakabica, kandi umwana w'ishure. Ni ibintu bitangaje gose. Ndituzi ko Imana yamaze kutwibagira. Vraiment Imana yamaze kutwibagira. Nibyo tubona ko Burundi ubu bushitse ubunyene, ndituzi ko buri hehe.
Iruhande ya Abdul hari n'undi muntu yishwe mu cibitoke nyene. Abanyagihugu baho bavuga ko barambiwe n'ukwama barahamba babo. Mu masasu n'amagrenade yumvikanye mu cibitoke kuri uyu wa mbere ku muhingamo no mu ijoro, s'abantu gusa bahaguye, hari n'imodokari yaturiwe. Nyeneyo avuga ko ubuzima bwiwe busa n'ubwiye guhagarara kuko iyo modoka y'itagisi ariyo yaritunze umuryango wiwe.
Ntibigiye koroha kugira ntunga umuryango n'imibereho yanje. Nari ntasanzwe ntunzwe n'ako kazi nyine k'ubushoferi. Iyo modoka nayo nari nayatse kredi, niho nari mpeza kuyiriha. None ubu nari mfite abana batatu biga, ubu bagiye kwicara, nanje nicare, urumva simbona ingene ngiye kuba. Niyo modoka niyo nari nasabye kredi niho nari ngeza kuyiriha. Urumva ubuzima busa n'ubuhagaze nyine. Nk'ibyabaye ko twari mu nzu, igipolisi nico cari mu ibarabara co nyene, hama natwe baduhindiye mu nzu twese, hama mukanya nkatiza mbona barenganye imodoka iri kira ku mwotsi. Urumva aho simbona iyo nohigira ko ntawe mbona umengo novyagiriza. Icyo nosaba nuko nosaba leta ko yo dushira haba ngene badushobora gukingira abanyagihugu.
Turetse muri zone cibitoke mu buraruko bwa Bujumbura, amasasu yarumvikanye kandi no mu mumanuko muri zone Musaga. Aho ku Musaga kuri uyu wa kabiri mu gatondo hakaba hatowe ikiziga cy'umuntu atamenyekanye yaraboshwe. Ahandi humvikanye amasasu n'amagrenade ni muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura nyene hatewe ikigo Centre Jeune Kamenge nkuko vyemezwa n'igipolisi. Ico kigo c'abapadiri gisanzwe gifasha urwaruka ahanini mu bijanye naho rusomera ibitabu, ibibuga vy'inkino hamwe n'izindi nyigisho nk'umuziki n'ibindi. Iruhande y'ico kigo hasanzwe hari kirindiro c'abapolisi. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko muri ico gitero cabereye kuri Centre Jeune Kamenge umupolisi umwe yahakomerekeye n'undi musivile, hongera hafatwa umwe mu bari baje gutera ku ibarabara ry'8 yegereye kuri Centre Jeune Kamenge. Abahegereye bemeza ko hari undi muntu yahaguye. Aya makuru ariko ntiyemezwa n'igipolisi. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.